Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Dora mukije bakunzi mwese ba radio Nzamba agatseka kawe ni sangwe kaze murano makuru twatsugure kuno munsi wa gatatu turugegerezo rya kane munyonyo mwa 2020 ayo twabatorokanije nayo akaba ahagaze ku ngo nkurunkuru zikurikira abantu bagera kuri 42 nibo bamenyekanye kubishwe mu kiringo cy'imisi 30 gusa muri bo 24 barishwe batabwa mu kiyaga cya Rusizi mu ntara za Bujumbura cibitoke na Bubanza biri mu matoza ya radio Nzamba gateka kawe mwaranye gateka kazi na muntu no mu banyepolitike bose nabo bariyamiriza ubwo bukozi bw'ikibi bugirwa n'abari mu nzego za leta bagasaba barundi kwicungera igifungu ni cyinshi ku rupfu rw'umusirikare w'imikambi y'322 y'ingozi bivugwa ko yiyahuye mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu buba mutwara bakavuga ko yari afise ikibazo cyo mu mutwe ariko aya ni makuru ava muri bagenzi we akemeza ko yoba yishwe arashwe tubafitiye n'amakuru avugwa mu gisata cy'ubutungane reka nsubire ndabifuriza ikaze muri ano makuru ahagarariwe mu bihugu bw'ibyuma na Theodomini Manirambona mukanyisa se amakuru mu idonito
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
umubaro ni wose mu basirikare bo mu ikambi y'322 y'ingozi inyuma yaho hari umugenzi wabo yapfuye mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu amakuru radio Nzamba ikura mu ikambi yakoreramwo avuga ko yoba yirashe kubera afise ingwara mu mutwe ariko kandi makuru nayo yo kwizera hatangwa n'abagenzi we akavuga ko yoba yishwe arashwe tubibaze parfait mudasigana
porale chef Diomede Nyonzima wo mu gisirikare cha kera niwe yapfuye kuri wa gatatu arashwe igihe cy'isaha y'icenda zirenga gato za gatondo mu ikambi y'ingozi amakuru yo kwizera radio Nzamba ikura mu ikambi ya komando ya 322 yakoramwo uwo musirikare yemeza ko nyakwigendera kuri uyu wa kabiri yaravuye ku kirindiro akorerako mu nyuma ahabwa itegeko na major Jimira Imana ajeje ububiko bw'ibifungurwa mu ikambi ya Ngozi bwo gutumbera muri katye ibamwo intwaza ngabo umwe mu basirikare bo muri iyo kambi avuga ko amakuru yazindutse atangwa ari uko yoba yirashe kubera ubugwayi asanganywe
yero umusirikare yirashe rero ntitwamenye ingene yavuye kuri tere ashikira muri kagire ofisi ama avugana n'umu head coach umu majoro ashavuga ngo wowe ngo ntibikwiye kuja mu ikambi urabanza urindire ati none jewe niba nagira ati rero turakubwira ati icyo gituma ntajya hamwe n'abandi ama rero yaratangaje umutwe mbere ntajya avuye kuri tere hamwe ku misasa ama araza ntiyashikira hamwe n'abandi ashaka muri kagire ofisi ahari aba ofisi n'abake babo
ariko ayandi makuru atangwa n'abegereye umuryango wiwe yemeza ko Caporal Chef Diomede Niyonzima atabugwayi na bumwe yarasanganywe umwe mu nshuti ziwe akavuga ko bafise akababaro kenshi kubera urupfu rwiwe rurimo igipfungu cyinshi
umubabaro ku muryango wa Caporal Chef amakuru dukura mu muryango wiwe atandukanye nuko hari bamwe bafise inkuru yuko yora yirashe ariko afise ubugwara bwo mu mutwe abana bakavuga ko atarugwara bamugirana mu muryango wiwe rero gushika n'ubu ko uwo muryango wiwe n'abamwegereye ntibararonka idonido y'ahantu yaba yarasiwe gushika n'ubu uwo muryango usaba ukinduriye kuzomenyeshwa aho yaba yarasiwe ari
amakuru yo mwibanga atangwa n'abasirikare bagenzi we bo mu batayo ya 322 yemeza ko nyabuna uyu musirikare yoba yishwe arashwe n'abamutwara bakavuga ko amatohoza yotangurira kuri major Jimira Imana yamutegetse kutinjira mu ikambi radi Nzamba tukaba tutarashobora kuronka major S4 Jimira Imana avugwa muri ubwo bubisha hamwe na lieutenant colonel Jean Dodie Ntakirutimana arongoye ikambi ya 322 y'ingozi kugira ngo atange umuco kuri urwo rupfu
Parfait mudasigana tumukengurukire tukiri mu jana gatya ka zina muntu rero abantu bagera kuri 42 nibo bashoboye kuboneka ko bapfuye mu gihe cy'imisi 30 gusa muri bo 24 bari shubatabwa mu kiyaga cya Rusizi mu ntara za Bujumbura cy'ibitoki na bubanza aba batogwa nibyoroha kubamenya abategetsi nabo bafasha bafatanije n'abajejwe umutekano bakaba bihutira gutanga amategeko yo kubahamba abanyagihugu baba muri ibyo bice bagasaba ko nimiburiburi ho banza gukugwa amatoza kugira abo bantu bamenyekane iyo baturuka heverien bazikamwe
ibiziga biherutse gutogwa ni bibiri byatogwe kugenegezo rya kabiri munyonyo wa 2020 muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke bikaba bitashoboye kumenyekana kwidegeko ry'abajejwe intwaro umukuru wa zone Cibitoke akaba ariwe yahambishije ibyo biziga nkuko amakuru avangaho mu Cibitoke bivuga ibyo biziga bikaba byari bifite ibiguma byinshi ku mubiri mu ntango zindwi heze naho haragandaguwe abantu muri komisariya ya Mutimbuzi bagandaguwe n'abapolisi amakuru yatanzwe na bamwe mu bapolisi yavuga ko abo bantu bishwe mu gihe bariko baragerageza gutoroka mu ibohero ariko ibyo bikaba byarateye amakenga ku batari bake batangazwa n'ingene bose bapfuye barashwe mu mutwe amakuru bamwe mu bapolisi bahaye ikinyamakuru SOS Media nuko hari n'abandi bane bari bafunganywe nabo bagandaguwe bakuwe mu gasho bajanwa ahandi hatamenyekanye mbere abanyagihugu bo ngaho imutimbuzi bakaba bakeka ko bashobora nabo kuba baragandaguwe muri iryo joro nyene mu ntango zindwi ya mbere y'ukwezi kw'icumi hari biziga byabonywe n'abanyagihugu bireremba ku ruzi Rusizi ku ruhande rw'intara ya Cibitoke ariko bakaba batigeze bamenyekana inyuma yo kubakura mu mazi haciye hatangwa itegeko ryo kubahamba buramatari w'intara ya Bubanza yobari yemeye ko hagiye gukogwa amatohoza ariko gushika ubu hakaba atakiramenyekana kubijanye n'abo bantu ikindi kiziga catowe imparambo ya kabiri muri komine ya Rugombo ku mugoroba wo kuwa 16 gitugu tuma 2020 naco nyene caciye gihambwa atamatohoza abanje kuba hafi y'uruzi Rusizi ibindi biziga bibiri vyatowe muri komine ya Buganda hari kigerezo gindwi gitugutu nabo nyene bakaba bahambwe atamatohoza abanje kuba uwundi yagandaguwe n'umunyezamu wo mu Kayanza ababa hafi yaho yagandaguriwe bagakeka ko yoba yishwe n'abasuma bashaka kwiba mu maduka yararira Pirisheri Nizigama niwe wenyine yashoboye kumenyekana ko aturuka muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza ikiziga ciwe catowe kwigenekerezo rya kane gitugutu muri zone ya Ndava muri komine ya Buganda nawe nyene ariko yaciye ahambwa batarindiriye umuryango wiwe abandi ni 16 bapfuye bahitanywe n'isanganya ry'imodoka yari itwaye abantu bavuye ku rubanza bikavugwa ko yaremereye ikiraro kigabanya komine ya Makamba na komine ya Mabanda ikagwa mu ruzi
Reverie bazikamwe no nyene tumukengurukire kugumushinga amanza Janvier Bigirimana umwe mu waranira gatse akazi na muntu wo bwicanyi bukogwa n'inzego za leta butandukanye n'ivyo ubutegetsi bwirwa buravuga ko mu gihugu hari amahoro agasaba ihagarikwa y'ubwo bukozi bw'ikibi atagisabwe kuri ko umushinga wanza Janvier Bigirimana
ni kimenyetso cy'uko ubwicanyi mu Burundi bubandanya kandi mwe n'abantu bishwa muri buno buryo n'abantu bishwa nabi cyane kandi bigakogwa akatari gake n'inzego za leta kuko mwe nabo usanga ari abantu babanyurujwe cyangwa ugasanga abantu bagiye bakogwa mu mabohero cyacana amabohero y'igipolisi n'iperereza bagahabuka bafatwa ababo bakazorindira yuko basubira kubabona bakabura iyo barengeye ni nyifato igayise ikindi nacuretse yuko baba ari kubarahumanya izo nzuzi babatamwo ni ingendo y'ubwicanyi bubi cyane ingendo inatandukanye n'ivyirirwa biravugwa yuko amahoro n'umutekano vyiraye mu Burundi ukabahunze bohunguka mwe nubwo bwicenyere gukogwa n'inzego za leta bumaze iminsi itari mike imyaka itari mike buri kubura kogwa tukibaza yuko abarundi bari bageze aho buza baronka gahengwe iyo leta yiri gurica abantu igahora ubusa twibaza yuko bo bihagarika taboca amateko mpana vyaha yo mu Burundi kuva muri 2009 carahagaritse ibintu byuko abantu bohanishwa igihano cyo gufata twumva igituma no munsi rero iyo leta yigwa irica Abarundi tugasaba yuko abajejwe ubutegetsi bw'igihugu bwo kwikubita gashi bakareka Abarundi bakaba mu mahoro abo bikeka kw'ivyaha shanka bakoze ivyaha koko bagacibwa imanza hisunzwe amategeko.
Mushimo manza Janvier Bigirimana kabaganira mugenzi Ange Bella Gloria Kinore Nurunani Sefo Ausha ruri kemwe imigambwe itavuga rumwe na leta rurabazwa nuko leta atagushaka kuboneka ishiramo kugira ngo ituze bijanye no bwicanye bwuma bw'imonogoza. Nurunani Sefo Ausha ruhamagarira abanyagihugu kuhagabira bakicungera umutekano. Tega matwi Emmanuel Ndereyimana n'umuvugizi y'urunani Sefo Ausha.
Endo sinshasha muribuka ko guhera mu 2015 aho abanyagihugu bahagurukiye rimwe bakiyamiriza ikiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza gushika mu 2017 hatowe ibiziga byinshi bireremba ku nzuzi hafi nka zose mu Burundi. Muribuka ku kiyaga Cohoha barovyi bama bariko baratora ibiziga, abanyagihugu bama bariko baratora ibiziga, abagiye kuvoma bagahura n'ibiziga ku Ruvubu hoho harabaye ndanse. Muribuka kuri za mubarazi ku Rusizi hoho byari agahomera bumwa no muri Tanganyika mbese no ku nzindi nzuzi hirya no hino mu gihugu. Ubyo rero tukabivuga twishimikije iki, turazi yuko muri iki gihe atankoho ziriko ziravuga ngo bahave batubwira ngo nabahitanywe n'ugwimo, kandi nta kuntu ibiziga birenga 16 byotogwa bireremba ku Rusizi ngo nihagira abatware cyangwa izindi nzego z'ubutegetsi zihaseruka nk'uko umengo ntacabaye. Kandi undura rero baca banyarukira kubahamba atamatohoza banje kuba abagandaguwe bamenyekane ababo baze gutora ibiziga baze kubahamba niteka. Ikindi tubona nuko ari kabiri na rimwe tukaza twumva umuvugizi wa polisi atubwira ngo nabiyahuye cyangwa ngo bicanye bazira amajyane z'amatongo. Ubwo rero n'uburyo bushasha bwo kwica koresha imigozi baniga abantu kubaca imitwe kuko bakoresheje inkoho urwamo rw'amasasi gotuma abanyagihugu bamenya ibyabaye, nta kindi cokorwa atari ugutera kama Barundi bonyene baze bararaba kumunsi kumunsi ko baramutse amahoro bose. Ubwo nibabandanya babaha impigi bakabica bagahora azohona kuko turabye umuriri bariko kwica biteye ubwoba.
Emmanuel Ndereyimana muvugizi y'urunani Sefora kabaganiye na mugenzanje Jean Georges Kibogora kuri ubwo bwicanyi bwose rero buvugwa. Uruganda rwa Radio Inzamba rwagerageje kurondera umuvugizi w'igipolisi kugira atange umuco ariko ruramukena. Mukanyi sase amakuru twabateguye tubananize mu gisata cy'ubutungane.
Akamo gato abanyeshuri kubijanye n'ikiza cha coronavirus.
Ikiza cha coronavirus ni gitora banyeshuri ico kiza namukira baraba kurikiza ho muri hose amabwirizo yo kwirinda ico kiza mu gukaraba intoki n'amazi meza n'isabuni mu kwirinda kuramukanya muhana amaboko kiziye kizirizwe kandi gukizanya udupfukamunwa. Igihe naho wumvise kimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara bimenyesha bigisha canke abavyeyi.
Ako nakamo karajo Inzamba agateka kawo.
Umujwanyi w'umugambwe SNL muri komine Mbuye y'intara ya Murambya hamaze iminsi irenga 40 afungiwe mu gashoko k'igipolisi Murambya. Amwegereye basaba kwere kugwa kuko afunzwe hadakurikijwe amategeko. Ikindi bavuga nuko kubafashwe atarigera ashikanwa imbere y'abacamanza. Tuibaze Bonfils Niyongere.
Evide muhanuzi nijyo zina juo mwenye gihugu afungiwe mugasho kiki polisi iminsi irenga 40. amasoko ya hadu inzamba agateka kawe muntara ya Muramvya amenyesha ko yafatiwe kumuhaniwe itariki 18 z'ukwezi kw'icyenda muri uyu mwaka nyene numunywanye umugambwe CNL akaba yanakora akazi k'ubunyezamo ku ngoro y'umugambwe iri hafi y'ibiro bya komine Mbuye aho benshi bita mu Kivoga. Abegereye umuryango wiwe bamenyesha ko umunsi afatwa igipolisi cabanje kuja gusaka kumuhaniwe uri kumutumba teka muri yo komine Mbuye akaba atakintu na kimwe giteye amakenga cafatiwe kurugiwe. Igipolisi kimwagiza ko yakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ayo makuru nyene akavuga ko Ijide Muhanuzi apfungiwe mu gashe y'igipolisi imuramvya kuva bukeye bw'itariki 18 z'ukwezi kw'icenda afatwa kugeza no kuri uyu munsi. Kuva afatwa ntarigera ashikirizwa inyamirama bicanke abacamanza ngo yumvirizwe. Abanyagihugu bimboye basaba ko yorekugwa atakirinze gusabwa bakavuga ko kandi apfunzwe hadakurikijwe amategeko kuko ifungwa giwe rite kubiri n'ibyanditswe mu gitabo cingene imanza zitohozwa zikongera zikaburanishwa mu Burundi. Ahamagawe n'uruganda rwo kumenyesha makuru rwa Hadi Nzamba gateka kawe komiseri arongoye ipolisi mu ntara ya Muramvya Abdul Moss ndi mu rukundo nta na kimwe yashimye kuvuga kuri iryo fungwa ariko aturunga ku muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye. Ubu nawe twa twagerageje kumuhamaga kuri telefone ariko telefone iwe yahamagara ikabura uwita.
Bonfisi niongere nawe nyene arakenuye tukiri umuco gisata cy'ubutungane tubuse ko bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru wacu Christine Kamikazi yanye sindiri ubusa Terence Mozenzi na Ejidare Imana bakwije kuruno wa gatatu misa 1308 bafungiwe mu ntara ya Bubanza bafashe ugenekezo ya 2022 gitugutu mwaka uheze ibubanza nyene aho bari bagiye kurondera amakuru y'ibitero byari byabereye musigati muri iyo ntara nyene. Amashirahamwe muza makungu ajejwe agatera kazi na muntu cyo kimwe n'abamenyesha makuru ntasiba gusaba ire kugwa ryabo kuko atakindi bazira atari gukora umuga wabo. No nkuru ivunaguye imbere yo gusozera ano makuru mu nama yagirishije abarongozi mu ntwaro kuri no wa gatatu mukuru gisagara cha Bujumbura yatanze itege kuko hata muntu azosubira gupangisha cyangwa kugurisha inzu yiwe mu mafaranga y'agaciro bita amadevize. Komiseri Jimmy Hatungimana arongoye gisagara cha Bujumbura havuga yuko ivyo biri mu ntumbero yo kugwanya akajagari kibonekeza mu gukoresha amafaranga y'agaciro mu gisagara cha Bujumbura ico yise usage excessif de devise mu gifaransa. Akaba rero yasavye abarongoye ama quartier guhaguruka kuko byose biba babona mu quartier barongoye. Inano rero amakuru twabateguriye kuri no munsi wa gatatu cyatu yasozera fatekano kayenda bakengurukire muri semana ko muradukurikira chimera bagenza jo mu ruganda bafashe kuyatorokanya Teodomir Manirambo nani ari mu buhinga bw'ivyuma ari makuru ya komashikizo na Jean Bertrand ndakuriyo nabanda bakengurukiye ndabifuriza no kurenirwa muri hose naho ubutaha.